Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yatangaje ko nubwo icyorezo cya virusi ya corona kimaze kwigaragaza mu bihugu bituranye nayo, bitazabuza amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu kuba. Byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma mu kiganiro abavugizi ba leta bagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Cibitoke. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mu kiganiro tatatu kuva isaha zitatu kugeza isaha zitandatu, abavugizi b'inzego za leta bishuye ku bibazo by'amenyeshamakuru bakorera ku butaka bw'u Burundi hamwe n'iz'abanyagihugu. Ikibazo cyerekeye kino gihe isi yose iteye ubwoba n'umugera wa corona, mbere ukaba umaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere u Burundi burimo na Kenya, bidashobora gutuma amatora y'imyije asubikwa. Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta yanamaze imyaka itari mike avugira umugwiseni utunganya amatora, yabishuye ati:
ingingo yose ifatwa yamifise ingaruka nziza n'ingaruka mbi, nico gituma uyu mugwi uzuraraba ingingo yofatwa ibereye. Kandi ndababwiye yuko tuvyizere, twashize imbere Imana je nibaza ku meza biratatu iyo ngwara izova yatujijwe. Numvise aho ibintu bigeze, tubishira mu kwizera kira noneho abaganga baravura Imana ni ikiza, natwe Imana turi kumwe nayo ruzoba.
Umuvugizi w'ubushikanganji bw'amagara y'abantu nawe yashimangiye ko ataragera ku igihugu cugara imbibe. Jean Bosco gira kwishaka:
ico kiringo ntikiragera ko leta ishobora kwiga ibijanye n'ivyo byo kugara imbibe, kuko mu Burundi ico kiza ntikirahagera. Kandi ndetse no mu bihugu bibanye abamaze gufatwa n'ico kiza baracari bake cyane, ni ku rugero rutoya cyane. Kubijanye rero n'ikindi kibazo gikurikira kijanye n'isuzumwa ko atabantu bo kwinjira mu gihugu bafise iyo ngwara, twagomba tubamenyeshe yuko twashoboye gukurikirana abagore bashika 135, kandi abo bose iminsi 14 yarakwiye, nta muntu n'umwe yigeze agira ikimenyetso cy'iyo ngwara, bose barakomeye. Ikiyongereye ko kandi nuko hariho n'abasabye ko twobareke nk'abadiplomate, ivyo rero navyo twarabyemeye, turiko turarondera ama hotel bashobora kujyamo bakirihira, tugashiraho abaganga bacu babakurikirana.
Muri icyo kiganiro kandi hanavuzwe ibijyanye n'abantu bitwaje ibigwanisho babonetse mu kwezi guheze mu ntara ya Bujumbura mu rurengero bw'u Burundi. Amaze kugirwa imbohe niwe yabisiguye.
Ibyo batubwiye ni uko ata muntu yari inyuma yabo yabatumye, batubwiye ko aribo bari bitumye aribo birondere bijya bigwanisha.
Anyese Bangiricenge, umuvugizi wa Parke Nkuru ya Republika na ntare ntayinyuzwa, yunze muryango urikiye:
iyo icaha wagikoze uragihanirwa wewe ubwawe wagikoze, ntuza kuvuga ngo je nagikoze mugana tumwe na naka. Mucaha wakoze icaha ukurikiranwa wewe wagikoze, ntibavuga ngo natumwe na naka.
Ines Sonia Niyubahwe nawe avugira ubushikanganji bw'imigenderanire, yagarutse ku bihano Burundi bwafatiwe n'ubumwe bwa Buraya kuva mu kwezi kwa gatatu 2016.
Icyo twokwibutsa bariko baratwumviriza nuko u Burundi n'ibindi bihugu bigushigikiye byari byamirije ingingo z'agahotoro zari zafashwe. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi cyo kiko kirihutira nuko conagura kikongera kigashiraho cane cane imigenderanire, aho impande zose zigira imigenderanire zakura ku nguko icyo twita cooperation.
Ruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Eloge Urika neza, Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubucuruzi yatangiye gufatira ibihano abacuruzi bagatangira kuzamura ibiciro ku masoko. Kuva iyi Minisiteri yatangira ubugenzuzi, ibigo by'ubucuruzi birenga 20 bimaze gufatirwa ibihano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Kuva igenzura ryatangira tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, ibigo by'ubucuruzi 24 bimaze gucibwa amande akabakaba hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'uko basanganywe amakosa. Muri iri genzura abacuruzi bari gusangwa baranyuranije n'iby'iyi Minisiteri iherutse gutangaza ko nta ukwiye kurira ibibazo igihugu kirimo kubera virusi ya corona ngo azamura ibiciro baracibwa amande ndetse bamwe bagahagarikirwa ubucuruzi bwabo by'agateganyo nk'uko amategeko abiteganya. Umukozi ushinzwe itumanaho muri Minicome Hakizimana Jean Claude yavuze amwe mu makosa basangana abo bacuruzi.
Ubundi byari byaragaragaye ko abacuruzi nyine bazamura ibiciro cyane cyane ariko ku bicuruzwa ibiribwa abandi nabo bakoresha iminzani idafite ubuziranenge hakaba yewe n'abatanga nyine zihuguzo zitajyanye n'ibyaguzwe tukagenda tugenzura mu bijyanye no kugira ngo turengere abaguzi muri rusange. Muri iyi minsi turimo turahangana n'icyorezo cya coronavirus usanga abenshi bitwikira muri icyo kintu kugira ngo babashe kuzamura ibiciro ariko twe tubikora turengera abaguzi.
Abaciwe amande n'abacuruzi basanzwe muri aya makosa barimo abakorera mu isoko rya Kimironko mu karere ka Gasabo, isoko yazini yari ku Kicukiro n'isoko ya Nyarugenge. Abaciwe amande bahita basabwa kwishyura bitarenze iminsi 7. Bamwe mu baguzi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko ibicuruzwa byinshi byabuze ari byifashishwa mu kugira isuku muri iki gihe abantu basabwa kongera isuku mu rwego rwo guhangana na virusi ya corona.
No kuvuga ngo ikibazo gikomeye dufite ibintu byinshi byatangiye kubura cyane cyane nk'ibi bikoresho nka za sanitizer ahantu hose mu maduka ku ma office ku mazu yose abantu binjiramo turi gukenera gukoresha sanitizer cyangwa utuntu twakandagira ukarabe twashize bari gukoresha tuno made in Rwanda tubakorera mu Gakingo kuko urumva sanitizer yaguraga 3500 uyu munsi rire wenda umuntu yayakwereka hariyo nabonye mugenzi wanjye yaguze 35 ndatunga iri kugura 15 18 25 byafexe ubucuruzi muri rusange.
Nigenzura Minisiteri y'Ubucuruzi irimo hagaragaramo kandi n'ibicuruzwa by'ibiribwa nabyo byazamutse mu buryo bugaragara abaguzi bakemeza ko ari ikibazo kitaboroheye.
Ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavanga indwara zirahari nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose. Usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'3,000. Ingaruka zabaye zo ntabwo zabaraho ingaruka kubahaha ibiciro byiyongereye birumvikana.
Nta kundi nyine ndabyakira uko. Ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye. Nyine kuvuga ngo ibiryo byabuze. Kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye.
Izi ngamba zije nyuma yuko ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuzi yaremye yihanangirije abacuruzi bari batangiye kuzamura ibicuruzwa bitwaje icyorezo cya virusi ya corona.
Kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe. Ibintu baranguye babiranguye kera nta cyahindutse. Abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwakomeje gukora ubwo bukangurambaga nta kongera ibiciro. N'ufata yabikoze arabihanirwa. Inzego zibanze Minalo ndetse na ture barimo kudufasha tunasaba abaturage ugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo uwo muntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko ribiteganya.
Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda isaba abaturage kuba bakwifashisha umurongo wa telefone yashyizeho wa 37739 mu gihe bahura n'abacuruzi bazamuye ibiciro bakabimenyesha Minisiteri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yahaye ukuri uwahoze arongoye ico gihugu Domitien Ndayizeye yari yangiwe n'umugwi Seni kuja mu bazo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Iyo sentare yabitangaje kuwa kane Bujumbura mu gihe yariko yerekana imigambi yafashe ku bayituye. Urunani kira Burundi gwashize imbere Domitien Ndayizeye gwashimye iyo ngingo. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
aho pour contre la décision de la commission électorale nationale indépendante de rejet de la candidature d'honorable Demission Ndayizeye à l'élection présidentielle du 20 mai.
Uwo nishyaka ndagije imana mukuru wa sentare yubahize bwizwa nshingiro kuri uyu wa kane ku mugoroba mu gihe yari kavuga abakandida sentare arongoye yahaye ukuri nabo yakwimye. Ku bakandida bane bari bitwaye muri yo sentare uretse Jacques Bigirimana yahisemwo kuzoherekeza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abasigaye nta mahirwe bahawe kiretse wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye. Umukuru w'unanikira Burundi rwamushize imbere yarashimye rwaciwe. Aloyize Baricako yabwiye amenyesha makuru ahejeje gukurikirana ibyo sentare yashitseko.
Iyi ngingo sentare ijeje kubahiriza ubwiza nshingiro ifashe n'ingingo itunezera cyane iratunezereye nico gituma ubu twuzuye umunezero twese muri murunanikira Burundi. Nibaza ko n'abarundi bose baranezerewe kuko sentare ihejeje kwerekana ko ari sentare koko irerekanye ubutungane kuko ingingo sentare yafashe n'ingingo itari ifite ifatiro mu gihe duhejeje gushikana ivyerekana ko umukandida wacu agomba kwitoza muri seni. Seni yatwandikiye ko bikwiye mbere n'umuvugizi wa seni wenyine arandika arabitangaza arabitangariza amakungu ko umukandida wacu nyakubahwa Domitien Ndayizeye ahejeje gutanga dosiye kandi ariwe wanyuma amaze itoza ku mukuru w'igihugu kandi dosiye yiwe yuzuye atakibuze. Byatangaje kubona mu nyuma seni ishobora kuvuga yuko barya abantu bitwa ko bamushigikiye bashika amajana abiri batari bakwiye mu gihe twari twatanze amajana abiri n'umunani.
Baricako yarashimiye n'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bushinzwe itunganywa ry'imiryambwe.
Ivyo rero nico byose nishya bikura ngira hariho akaboko kari inyuma ariko kandi twagomba dushimire mwashaka ubushikiranganji bw'intwaro hagati kuko muri iryo bombura muri ako gahohotero nyine seni yari kiradukorera ubushikiranganji bw'intwaro hagati bwabyifashemo neza mu byo seni yagumye gusaba bitaza ntibiza. Dushimira rero n'ubutegetsi baza rero ko iyi ngingo ihejeje gufatwa ngaho izotuma amatora agenda neza kuko seni abonye yuko babandanje bakora amakosa ubutungane buri ngaho kandi bukanura.
Aho umunezero w'urunanikira Burundi ugera naho hagera n'umubabaro wababwiwe ko batarenganijwe n'umugwiseni utunganya amatora. Aniseni yo nkurarongo y'umugambwe CDP yaheruka gutahuka avuye hanze y'igihugu ari muri abo. Yavuze mugabo ko umugwiseni utamuhera kunywera ku gikombe nk'icyo wamuhereye ko mu kurondera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe uzoja mu yandi matora.
CDP duheruka kuva hanze tuje matora ayasigaye yose nibatwemerera yasigaye tuzoyajamo kuko twaje tuje mu matora ntitwaje kuraba Tanganyika rero twaje tuje mu bya politiki twaje tuje mu matora tuzoyabandanye nkabasaba n'iseruka rukambyiza CDP zose aho ziri hose yuko nk'uko tubivuga zovoba vuba uguye hasi nuherayo utegeza kuduga kujya kwirasora.
Abakandida bari batanze ibirego muri sentare yubahize bwizwa nshingiro ni bane. Naye imigambwe CDP FPN Mboneza runanikira Burundi hamwe n'umugambwe FNL. Uwa nyuma yahisemo mu mpera z'indwiheze gusokora ikirego amenyesha yuko azoherekeza umukandida wa CNDD-FDD. Naho Bwana Ndayizeye yahawe ukuri ku bijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu w'indwi. Umukuru w'umugwiseni yavuze ko abakandida bose bunanaserukira atanu umwe yujuje ibisabwa kugira ngo yitoze mu matora y'abashingamateka azobera umunsi umwe nayo umukuru w'igihugu ku wa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Baricyo akavuga ko no ku vyerekeye abashingamateka bazitura sentare. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, Uburundi bwatangaje ko buhagaritse gutanga visa ku banyamahanga bose bifuza kuza mu gihugu. Iyo ngingo ifashwe mu gihe umugera wa corona ubandanya kubica bigacika hirya no hino ku isi. Ibyo byavugiwe mu kiganiro umushikiranganji w'amagara y'abantu n'uw'imigenderanire n'amahanga bagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Abashikiranganji babiri w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu w'amagara y'abantu nibo baremesheje ikiganiro ku baserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Ezekiel Nibizi, umushikiranganji w'imigenderanire, yatanguye abwira abatumire muri iyo nama ko umugera wa coronavirus utarashika mu Burundi ariko ko leta yamaze gufata ingingo zo gukinga. Muri izo ngingo harimo kudasubira gutanga viza ku banyamahanga baza mu Burundi, ariko kandi akavuga ko bidasigura ko imbibi z'igihugu zugaye. Muri kino gihe nagenda bamenyeshe ko gutanga amaviza bihagaze gushaye imbibe ni mu ntumbero yo kugira icyo kiza ntigikwiragizwe ku isi yose. Niko ibihugu bibikora. Abarundi bazotaha bavuye mu bihugu birimwo uwo mugera bazoshirwa mu bibanza byabo nyene vyabigenewe. Muganga Tadendi Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu muri leta y'u Burundi, yemeje ko atamuntu numwe araboneka ko umugera wa coronavirus mu Burundi naho bimeze gutyo tadendi kumwe anavuga ko bafatikanije n'ibihugu nka leta z'umwe za Amerika n'Ubushinwa u Burundi bwiteguye gukinga ico kiza kidasanzwe
Kugeza ubu nta muntu numwe turabonamwo iyo ngwara ivyo kubashira hamwe mu kibanza cyabo biraba abava mu bihugu birimwo uwo mugera tukabikora turi kumwe nabo dufashanya ibikoresho birahari tukaba twabiguze ku mafaranga ya leta y'u Burundi tunafashijwe n'ibihugu nk'Ubushinwa na leta z'umwe za Amerika ntoreka gushimira hano turafise ibikoresho bihagije kugira duhangane n'uwo ico kiza cyoramuka gifashe
umushikiranganje avuga ko ibanza 2022 byari byateguwe hirya no hino mu gihe u Burundi bwitegura guhangana n'ikiza cya Ebola bazobihinyanyura bigafasha mu gukinga coronavirus
donc la prévention se fait il y a des screening médical systématique qui se font sur les 22 sites
ibindi bibanza by'ubwinjiriro bihambaye nka ruhwa nemba na kobero kubera ko hari ingenzi zidafata indege zigaca mu Rwanda canke Uganda zikoresheje amabisi muri kino gihe duteganya guhura nabo dufashanya mu buhinga no mu butunzi kugira tubandanye guhangana n'ico kiza mu guhindura uburyo twikingira kuko n'uburyo bwo kwandura bwahindutse
on doit alors changer aussi les méthodes de prévention
abashikiranganje babiri baje gutanga amajambo y'intangamarara bace basabamenyesha makuru gukinjura inama ikibandanya mu mwiherero
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihe kiza cy'umugera wa corona kibandanya gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi ubuyobozi bukuru bw'ijwi rya Amerika bwarashyikirije ubutumwa muri kino gihe ibiganiro bya radio yanyu bishobora guhinduka kubera ikiza cy'umugera wa corona mu busomegwa na Eugene Mukankusi
ndi Amanda Bennett ndi umuyobozi mukuru wa radijwi rya Amerika ndimo kubagezaho ubutumwa ndi mu rugo kuko ku ijwi rya Amerika abakozi hafi ya twese turimo gukorera mu rugo kugira ngo dufashe kugabanya ikwirakwira rya virusi ya corona ndabizi neza ko irimo kugira ingaruka kuri benshi muri mwe ndetse n'imiryango yanyu ndashaka gusa kubamenyesha ko mu gihe ubuzima bwiza n'umutekano w'abanyamakuru bacu ari cyo kintu mu by'ukuri kize imbere mu biduhangayikishije tuzi neza ko muri ibi bihe bitoroshye murushaho kutugana kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere yizewe adafite aho abogamiye kandi mukeneye kugira ngo mufate ibyemezo bireba ubuzima bwanyu niyo mpamvu rero turimo gukora cyane uko tubishoboye kugira ngo dukomeze kuyabagezaho muri gahunda zacu uko tubibashije mushobora kuba mubona impinduka mu biganiro byacu mumenyereye gukurikira kandi bimwe bishobora guhagarara biramutse bigenza gutyo tuzabamenyesha aho mwabisanga ubwo rero mbifurije amahirwe masa n'ubuzima bwiza kandi ndabashimiye cyane twizeye kuzabasha gukomeza kuba bahafi murakoze
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Leta y'u Rwanda yahagaritse uruja n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu makambi y'impunzi arenga 6 ari mu gihugu. Ni igihugu cya Tanzania cyafashe ingingo nk'iyo cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi bahungiyeyo. Ni nyuma y'akamo katewe n'ishyirahamwe rijejwe gukingira impunzi ku isi HCR ko ibihugu bimaze kubonekamwo ikiza cy'umugera wa corona byo kwitaho ivyerekeye gukingira by'umwihariko impunzi kuko hagize ubufatwa yo kwanduza benshi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda Minema yatangaje ko yitayeho cyane gukinga ko ikiza cy'umugera wa corona cinjira mu makambi y'impunzi ari mu gihugu. Umunyamabanga ahoraho Kayumba Rugina Olivier yabwiye ijwi rya Amerika ko kuva ubu inkambi zirenga 6 ziri mu Rwanda harimo n'izagateganyo ukwinjira no gusohoka byahagaritswe. Gusa igihugu ntacagaritse kwakira impunzi canke abasaba ubuhungiro
gusohoka no kwinjira mu nkambi byabaye bihagaritse abantu batuye mu nkambi baraguma mu nkambi iyo bashatse gusohoka ku mpamvu zumvikana barasohoka ntago tubafungirana ariko bashitsi baje kubasura mu buryo busanzwe nabyo twabihagaritse impunzi ntago twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iyo duhungiyeho uramwakira nk'uko abandi bantu bose binjira ku mipaka nabo tugomba bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa mu nkambi y'impunzi amashuri yabaye ahagaritse mu gihe cy'ibyumweru bibiri insengero nazo zabaye zifunze imiryango ibikorwa byo guhuriza impunzi hamwe byarahagaritswe gusura abarwayi mu mavuriro ari mu nkambi nabyo byarahagaritswe ibiryo cyangwa ibindi bintu bihabwa impunzi buri munsi twafashe umwanzuro yuko byatangirwa rimwe byaba rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi hashyizwe uburyo bunoze bwo gukaraba intoki no kongera isuku mu nkambi hashyirwaho ibikoresho byabugenewe za kandagira ukarabe aho abantu bose binjirira haba mu masoko haba mu marembo y'inkambi
impunzi zari zimaze iminsi zisaba ko zohabwa ibikoresho by'isuku nk'amasabuni n'ibindi ibi nabyo abajejwe impunzi bemeje ko byatanguye gutangwa mu bantu 11 bari bamaze kumenyekana ko bagwaye ico kiza mu Rwanda aho twateguriye inkuru nta mpunzi n'imwe irimwo
abashinzwe gutanga amasabune nabo barimo bihutisha ibikorwa byabo gutanga amazi ahagije nabyo biri mu ngamba twafashe turimo dufatanya n'abo bita abajyanama b'ubuzima kugira ngo dushobore gutanga message z'ubukangurambaga mu makartie aho batuye cyangwa se no mu miryango yabo twatanze n'ubutumwa yuko habaye umuntu wagaragayeho ibimenyetso uwo muntu ashobora kujya kwa muganga mu nkambi cyangwa se akabwira abajyanama b'ubuzima bakagira uko bamufasha ikindi umuntu uba waraturutse hanze y'igihugu akaba yaraje gutemberera mu nkambi avuye muri biriya bihugu bizwiho nka coronavirus aba impunzi twazisabye yuko zahita zibwira abashinzwe inkambi cyangwa se abajyanama b'ubuzima kugeza ubu ngubu nta kesi twari twabona
ubuserukira imwe mu nkambi z'impunzi nawe narashima ko ibyo bikoresho by'isuku byamaze kubashikira no mu gihugu cya Tanzania ingingo nk'izo zafashwe umwe mu mpunzi z'abarundi ari mu kambi ya Mutenderi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu ntumbero yo kwirinda ikiza ruho nyangana cya coronavirus bahawe amategeko ko kizira guhurira hamwe abantu benshi cyane cyane mu isoko amashuri nayo yugawe icyo bikoze amasengero n'imisigiti ntibirugagwa hakwiragijwe kandi ibibanza byo gukarabiramo byinshi uko niko bimeze no mu yandi makambi y'impunzi z'abarundi yanduta na Nyarugusu ari muri ico gihugu ca Tanzania kimaze kwibonekezamwo umugwayi wa COVID-19 ishami mpuzamakungu ONI ribicicije ku gisata cyaryo citaho impunzi ya SER ryari ryateye akamo ko amakambi y'impunzi yo kwitabwaho cyane mu bihugu bimaze kugaragaramo umugera wa corona ku bwa HCR hamico kiza gicitse mu makambi cofata abantu benshi kuko babana begeranye abajejwe impunzi mu Rwanda bahamagariza impunzi kwitaho cyane amabwiriza y'isuku
turabasaba nyabuneka nimukurikize amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mukurikize amabwiriza atangwa n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'isuku n'isukura ndetse n'ubuzima dufatanye n'abajyanama b'ubuzima dufatanye n'abashinzwe umutekano kugira ngo dushobore gufata ingamba cyangwa se gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda coronavirus
ku isi nzima HCR ivuga ko ico kiza kimaze gufata impunzi zigera kuri 10 zo mu gihugu c'Ubudagi HCR yanavuze ko yahagaritse ibikorwa byo kwimura impunzi zikugwa mu gihugu kimwe zikajanwa mu kindi reinstallation mu gifaransa umugera wa corona wiswe COVID-19 umaze gufata abantu barenga 200 mu karere k'ibiyaga binini birimwo impunzi nyinshi ku isi gushikaho twategura iyi nkuru abamaze gufatwa ni hafi 221 ikaba imaze guhitana hafi 900 n'ibiharuro biguma bihindagurika ku mwanya Pierre Clave ni nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
umugera wa corona umaze gukwiragira mu bihugu birenga 100 byo ku isi gisata cishiramwe mpuzamakungu citaho amagara y'abantu OMS gitangaza ko abamaze kwandura uwo mugera barenga 200 aho umaze guhitana barenga 900 ku isi naho abahinga bagerageje gusobanura inkomoko no kugene iyo ndwara iteye hari abandi bantu bafashe imigambi gukwiragiza ibihuha mu ntumbero yo kubakangurira kwitaho ubuzima bwanyu Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro nivyo mumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana abashikiriza
muri iki gice cy'Amerika kibihuhuzwa kuri virusi ya corona abantu bakomeje kwibaza aho iyi virusi yaturutse n'uburyo ikwirakwizwa Isa matungo aba mu mago nk'injangwe, imbwa, ihene n'ayandi ashobora kuba umuyoboro wo gusakaza iyi virusi yaba se yarakoreye muri laboratwari y'i Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga, yaba se ikwirakwizwa no kuba abantu bajya mu maresitora mu Bushinwa cyangwa gufata ku bikoresho cyangwa ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa, nk'uko abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri iyi virusi ya corona, haba mu biganiro bagirana hagati yabo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Inzobere mu by'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia, Dr. Elizabeth Radin, arasobanura aho iyi virusi ya corona yaturutse n'uburyo ikwirakwira.
Probably the best way, as you said, to tackle those myths is to go back to
reka tubanze dusubire inyuma turebe ngo ese iyi virusi ikomoka he kandi ikwirakwira ite. Nibyo, uburyo bwiza bwo gusobanura iyi virusi, iyi virusi ya corona yiswe COVID-19 iri mu bwoko bw'amavirusi aba muri zimwe mu nyamaswa, ariko rimwe na rimwe ikaba ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu. Ibi twarabyumvise mu Bushinwa byabayeho ubwo iki cyorezo cyasakaraga. Dr. Elizabeth avuga ko mu kugenzura iyi virusi yarebe tugiranye ngo twayo, virusi ya corona yagaragaye mu Bushinwa yabanje kugaragara mu matungo, ikaba ijya kumera kimwe neza neza n'iyabonetse mu bantu. Izi virusi ni zimwe. Avuga ko iyi virusi ya corona yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa, nubwo bibaho gake cyane. Uku kuva mu nyamaswa kuri iyi virusi ya corona ikajya mu bantu, avuga ko kutari kumenyerewe. Ibi byo kuba virusi ya corona yava mu nyamaswa ikajya mu bantu ni bishya rwose. Ariko birashoboka cyane ko ari virusi barayibonye nanone ubwo yadukaga mu 2003.
That's where the virus came from.
None ko hari nibihuhizwa ko iyi virusi ya corona yaba yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga, leta ikaza gutangaza ko ari icyorezo cyadutse, byo byaba bihuriye he n'ukuri? Dr. Elizabeth Radin ati,
there's really no evidence for this explanation or idea that it came from a lab. That would make for good movie material, but
mu by'ukuri nta bihamya biriho by'uko iyi virusi yaba yaracitse abayicuraga muri laboratwari. Nta bimenyetso bifatika biriho rwose. Ku bijyanye n'ikwirakwira ry'iyi virusi, ubu twavuga ko uburyo bw'ibanze bwo kuyisakaza ari ugukoranaho kw'abantu. Kuko yahereye mu Bushinwa. Iyi virusi ikwirakwira binyuze mu gukoranaho kw'abantu babiri, umwe ayirwaye yakwirakwira binyuze mu myanya y'ubuhumekero, nk'igihe uyirwaye akoroye cyangwa yitsamuye yegeranye n'abandi, umuntu agahumeka umwuka w'uwo yanduye ukaba wajya mu bihaha. Biranashoboka kandi ko umuntu agize atya agakora ku kintu cyangwa igikoresho uyirwaye yakozeho, nawe akaza kwikora nko ku izuru cyangwa kwikora ahandi ku isura, nawe yakwandura. Ariko muri rusange gukorakoranaho hagati y'umuntu uyirwaye n'utayirwaye niyo nzira iyi virusi yanduriramo cyane. Rero nta mpamvu yo gutekereza cyane ko iyi virusi yanduzwa n'amatungo, abana n'abantu mu ngo cyangwa muri za resitora, ahubwo abantu bayanduzanya iyo bakorakoranaho.
Explanation is far-fetched and really implausible, and from what we know it's really that close person-to-person contact.
Ku bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, kubera icyiza cya virusi ya corona kimaze gukwirakwira isi yose, Ijwi ry'Amerika tuzahindura bimwe mu biganiro byacu. Niyo mpamvu ibiganiro bimwe muzajya mubyumva bisubiyemo, ibindi bikaza ku minsi itari yabyo. Muzatwihanganire. Icy'ingenzi hano ku Ijwi ry'Amerika, dushyira imbere ubuzima bwiza bw'abanyamakuru bacu aho bari n'aho bakorera. Ibiganiro byinshi bizajya bitegurwa abanyamakuru bari iwabo aho batuye. Namwe aho muri turabazirikana, mutwihanganire ku biganiro bizahinduka. Impinduka zizaba ariko ntizizabangamira byinshi mu biganiro byacu. Mukomere kandi turi kumwe.
Tubashimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.